iri nizwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuti muduteze amatwi namwe mwese mucugura amaradiyo yanyu, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fide Niyongabo ateramije ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini ku Bayisilam bahimbaje ejo ku munsi wa gatanu, umunsi mukuru wa Eid al-Fitr usozera ikiringo cyo kwisonzesha gitagatifu c'iramazani. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu biyaga binini mu Rwanda cyo kimwe no ku isi yose, abayisilamu bahimbaje ejo ku munsi wa gatanu, umunsi mukuru wa Eid al-Fitr usozera ikiringo cy'ukwezi cyo kwisonzesha gitagatifu cy'iramazani. Umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi aratubwira uko byagenze i Kigali.
Kuri uyu munsi wo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramazani wabaye ikiruhuko mu Rwanda hose, hirya no hino mu gihugu wasangaga mu mihanda cyangwa se mu masoko higanjemo abayisilamu kazi bari bakereye gushaka ibyafasha mu kwizihiza uyu munsi mukuru.
Umunsi wacu twawiteguye dushimira Imana yuko twashoje igisibo tukagisoza amahoro. Nta kindi cy'uyu munsi dukora usibye ko tujya tukabuje
guhaha. Watumiye se? Ubushobozi babubonye bimeze
gute? Ubushobozi ndabufite, kandi gutumira abasilamu ntabwo dutanga invitation, aba ari karibu ku muntu wese.
Gutegurira abana bakishima, bagahabwa umwambaro, bagahabwa icyo bakeneye, bakajya gusenga bakeye.
Ibi byishimo ariko uwavuga ko bitageze kuri bose ni yabagiye kure y'ukuri, kuko hari abandi benshi bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaje ko kubera mikoro adahagije uyu munsi bawizije nabi.
N'ibintu byaragabanutse ugake mvugishije ukuri byaragabanutse. Ndi umufundi akazi karabuze, sinzi aho amafaranga agiye, sinzi n'abakoresha bagiye. Ubu munsi urabona ari ubushyuhe buhari, ntiwageze mu isoko se? Munsi wabonye hari ntuziri hari n'ibisanzwe rwose. Ntava ngo ni umunsi mukuru n'ikirayidi. Oya,
twaracuruzaga neza ewa, n'amapavura, amasereri ku mbuto tukajya tumenamo, ariko amafaranga yarabuze ahantu hose. None no kwirayidi byagaragaye ko yabuze, byabaga bishyushye nk'iki gihe kaba bamaze kubona bitatu bya bintu kabati. Nanjye gutekera abantu irayidi, ukagura umuceri, ukagura inyama neza dawe bajya gushukura warabibaguriraga. None wapi inyembe nayiruhanye dasirimo iranyirukangana n'inyera, ahubwo naringuye no mu modoka.
Igisibo cy'abayisilamu cy'uyu mwaka cyabaye mu gihe hari ibikorwa leta yatangiye byo gufunga insengero zitari zujuje ibisabwa. Humvikanye hirya no hino insengero zafunzwe, ndetse kugeza ubu zigifunzwe. Muri zo hagaragayemo imisigiti isaga ijana nayo yafunzwe, nk'uko byatangajwe na mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu. Uyu muyobozi avuga ko bihaye amezi atanu bakaba bakoze ibisabwa byose ngo iyi misigiti yongere ikore.
Mu by'ukuri muri uyu mwaka twahuye n'icyo kibazo cy'imisigiti yafunzwe yari myinshi yagera ku jana n'indi. Nibaza ko bitashobora kumara amezi nk'atanu. Mu by'ukuri iyi misigiti tudashoboye kwibonera ibikenerwa byose kugira ngo ishobore kuba yakoreshwa n'abayisilamu. Hari ingamba zihari rero zo kwegeranya uburyo n'ubushobozi. Nk'uko mubizi ibikorwa bikorwa n'abayisilamu, kandi abayisilamu tunabashimira cyane uburyo bitanze bagafasha ahari ibibazo kugira ngo iki kibazo gishobore kuba cyarangira cy'imisigiti yari ikinzwe. Ariko turifuza ko bitafata igihe kirekire kugira ngo iki gikorwa kibe cyarangiye. Igihe tuvuga n'amezi atanu, hari aho bikenewe ko n'imisigiti imwe yari nk'amazu ikenewe kuvugururwa mu rwego rwo kugira ngo yubakwe n'imisigiti.
Iki gikorwa cyo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramazani kibaye mu Rwanda abayisilamu basaga 40 bagiye kumara imyaka igera kuri 2 bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Mufti w'u Rwanda Hitimana yongeye gutangaza ko muri isilamu yo mu Rwanda bakomeje ibikorwa byo guhangana n'ababambitse isura mbi babatwereye ibikorwa by'iterabwoba.
Dina Islamu bishingiye ku zina ryayo nu Islamu rivuga amahoro. Intumwa yacu Muhammad yari intumwa y'amahoro, ariko by'amahirwe make hari bamwe bita ko bakora ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se by'urwango, barangiza bakabyambika umwambaro w'Islamu. Twebwe ntabwo tubyemera, idina Islamu ntibyemera. Twero nko mu Rwanda mu by'ukuri dufite intambwe twateye ndetse no mu bindi bihugu duturanye. Ariko uyu munsi nababwira ko ubu hamaze kujyaho ihuriro nyafurika ry'abanyamadini, hari nk'abayisilamu harimo n'abatari abayisilamu yewe harimo n'abantu baharanira amahoro mu rwego rwo kugira ngo turebe uburyo kwaha isi ndetse twatanga ubutumwa bw'amahoro ku banyarwanda.
Gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani bije bisanga mu nzego zinyuranye z'igihugu haratangiye ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge byugarije abakiri bato. Mufti w'u Rwanda yasabye abayisilamu ko barwanya ibiyobyabwenge bakanatungira agatoki inzego zishinzwe umutekano ababicuruza kuko byamaze kugaragara ko biri kwangiza urubyiruko rwinshi. Minisiteri y'ubuzima iherutse gutangaza ko mu bushakashatsi buherutse bwerekanye ko nibura urubyiruko ruri hagati y'imyaka 14 kugeza kuri 35 abangana na 52 n'ibice 4 ijana bakoresheje rimwe cyangwa kenshi ibiyobyabwenge. Muri bo 7% 46% babaswe n'inzoga nabo 48% babaswe n'itabi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tukivuga ku byerekeye icyo kiringo mu Burundi, abayisilamu bifatanije nabo ku isi yose mu guhimbaza uwo munsi mukuru urangiza ukwezi gutagatifu kuri Ramadhani kw'amafungo. Mu muryango w'abayisilamu mu Burundi bemeza ko muri cyo kiringo basavye amahoro mu gihugu no gufashanya hagati y'abarundi. Sheikh Sadiki Kajandi asaba abayisilamu kutaca baja mu ngeso mbi ngo kubera ukwezi kw'amafungo kurangiye. Ni kuri uyu mumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Raymond Zimana.
Chuki na mizozo mbalimbali rashi ya Mwenyezi Mungu itapotea. Onye anasema Allah tabaraka wa taala msizozani fatashu.
Kuniko byari bimeze ku kibuga cyo muri zone Nyakabiga turi muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Ahahuriye abayisilamu mu gisagara cha Bujumbura kugira bahimbaze umunsi wo gusozera ukwezi kwa Ramada kwa mafungo. Sheikh Sadiki Kajandi Abdalla arongoye umujyango w'abayisilamu mu Burundi yemeza ko uko kwezi kwabaye ingirakamaro kuko abayisilamu basabiye igihugu cy'u Burundi amahoro.
Mu bisabisho byacu bya misi yose muri ukwezi kweranda kwa Ramadan dusaba Imana idusasagazemwo amahoro, idusasagazemwo ibifungurwa byinshi, iturinde inzara, iturinde ibihuhusi, iturinde ingwano, iturinde n'inzangano ziba hagati y'abantu. Icyo kintu twaragikoze, twaragisabye abayisilamu bose yuko bogikora kandi turavyemeye, turifuje kandi turabona yuko amahoro ari umusesekara.
Ayo bamwe mu bayisilamu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bashima ko uko kwezi eka mbere n'uyo munsi mukuru bisiga urukundo mu bantu kuko haba urukundo no gufashanya na cyane cyane ku bantu batishoboye.
Umunsi mukuru wa Ramadhani ugeze abisilamu abakristo bose baraza gusaba umusaada ari bamwe kandi bakeneye kwifashisha n'uyu munsi bashaka kukuronga. Kwitse turatanga kandi turitanga cyane kubera Imana iravuga iha batishoboye igiro nk'umugisha.
Urongoye umujyango w'abayisilamu mu Burundi ahanura abayisilamu kudaca basubira mu byaha kubera ukwezi kw'amafungo kurangiye. Kajandi abibusa ahubwo ko ari ukwezi ko kwirimbura kugira bavane n'ibyaha iyo bituruka hose.
Ramadhani niyabayiheze rero siko kwezi konyene ko gusenga Imana, ahubwo Ramadhani yari umwigisha kwigisha imico n'imyifato uzogira inyuma ya Ramadhani. Wa musambanyi yize kureka gusambana, wa mwicanyi yihanye kugira ntasubire kwicana, wa musuma n'uwundi n'uwundi, wa mubeshi, wa wundi akora ingwano cyangwa ashaka kuzana impamvu z'ingwano kuri uno munsi wa Ramadhani, uyu munsi dusozera ukwezi kwa Ramadhani, ni havuga ati hinga nasabye ikigongwe, hinga nsabye ikigongwe utagisubira, ibicumuro byose yabyihanye.
Umuryango w'abayisilamu mu Burundi kuri uno munsi ukaba washimiye Leta y'u Burundi kuko mu Burundi hasigaye hatangwa impusha viza mu rurimi rw'Igifaransa ku bayisilamu bajya mu rugendo rw'Irandi Maka. Ni mu gihe zahora zitangirwa mu bindi bihugu, aha Abarundi benshi bakaba bazirongera mu gihugu cya Tanzania. Muri uyu muryango bakemeza ko ibitigiri z'abahora bagira uyu mubwirwa bizoca byiyongera. Urongoye umujyango akemeza ko hamaze kwemererwa abayisilamu bashika ku 350 bazogenda Imaka. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu, ubu n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio hijugi Amerika isamira na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda muri saa 18 muri 10 na Jeudi ani na hazindongo ibiganiro namakuru vyino mwanya.
Ivyamwa hano mu gihugu cyacu ntabwo biboneka ku rugero rukwiye kuko usanga hariho amezi bishobye kuboneka na amezi dashoboye kuboneka.
Ivyo dukoresha mu gukora ingwa tubikura mahanga tubikura muri Kenya cyangwa mu Bushinwa umva ko tudukenera amafaranga gaciro. Kibazo ni kakiboneka na kuyarondera masoko yandi basanga bitworoheye gusanga razimbye gose.
Aba ni abanyamahingu bo mu gihugu cy'u Burundi bemeza ko kubura ivyo bahingura mu bintu n'amahera y'agaciro bituma ico gisata c'amahinguriro kidatera imbere nko mu bindi bihugu turabigaruka ko handi hato
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Kuva ku munsi wa kane mu Burundi ariko harabera ihuriro hayanishwa ry'amahinguriro ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko Olivier Suguru warongoye ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi yemeza ko iryo huriro rizofasha kumenyekanisha ibihingurwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibindi kwino nkuru turabibaza mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Kuba igihugu cy'u Burundi kidafise umuhora kwiba hari bica bituma amafaranga yo kunguruza ibikoresho by'amahinguriro abo murengera kubura umuyaga nkuba ukwiye utuma hasingwa amahinguriro akomeye mu gihugu ni zimwe mu ntambamye zituma igisata cy'amahinguriro mu gihugu cy'u Burundi kidatera imbere nkuko byashikirijwe na Olivier Suguru arongoye ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi. Iryo naryo akaba ariryo ryatunganije ihuriro hayanishwa ry'amahinguriro mu karere ka Afurika y'ubuseruko ririko ribera mu gihugu cy'u Burundi. Suguru yemeje ko iryo huriro rizotuma hamenyekana ibihingurwa mu Burundi no mu karere mbere abanyamahinguriro n'amashyirahamwe akorera muri icyo gisata bakungurana ubumenyi.
Amasosiyete asanzwe ahingura ibyo byimburwa bishobora kumenyekanisha cyane ku isoko ry'u Burundi no ku isoko ry'akarere dusangiye Afrika ya Afrika d'Est. Hanyuma bizotuma kandi dushobora kuja hamwe kugira ngo tange dukorana imirimo isa n'iyi mu karere nabo nyene dushobora guhura tukavugana kunguranya ubumenyi. Ibizo natuma n'abandi basanzwe bafite ibyo bahingura mugabo badakurikije amategeko bimwe twita amanorme nabo nyene tubafasha kugira ngo babone uko yaba bakora neza boshora kushobora gushika kuri rugero amashyirahamwe yacu maze gushikako.
Bamwe mu banyamahinguriro bo mu Burundi bavuganye n'ijwi rya Amerika barashima iryo huriro kuko rizotuma ibyabo bimenyekana. Baba bahingura ivyuma n'amabati, abahingurira imito biva mu vyamwa n'abahingura ingwa bose bemeje ko bafise ikibazo co kuronka ivyo bahinguramwe ibintu matière première mu rurimi rw'igifaransa hamwe n'amafaranga y'agaciro.
Ntibyoroshye kubera matière première n'ubu iracava hanze igihugu. Ni kuvuga tuje importa hanze twazana mu gihugu hanyuma twaduze ama machine de transformation amashini ahinyanyura ni kuvuga matière première nkuko vyerekeye amabati tu importa le rolo ibyo bita ama coil hanyuma tukaza tu transformamo imigongo n'ama decoupage kuburyo umuntu ashaka kubaka inzu akayisakara akoresheje ibati y'ibipimo yifuza.
Ivyamwa hano mu gihugu cyacu ntabwo biboneka ku rugero rukwiye kuko usanga hariho amezi bishobye kuboneka na amezi cyane cyane mu gihe cy'iki usanga ivyamwe bidashoboye kuboneka. Ariko rero turagerageza tukiyungunganya muri byo bikiba bibonetse tugahingura ibyo nyene. Naco gituma hari hakwiye kurondiga uburyo bw'ingene umwimbo utezwe imbere kuburyo n'abarimyi bashobora kwigishwa kuburyo hashobora kwama habonetse ivyamwe ari byo matière première dushobora gukoresha mu gihe cyose cy'umwaka. Murakoze.
Ivyo dukoresha mu gukora ingwa tubikura mahanga tubikura muri Kenya cyangwa mu Bushinwa umva ko dukenera amadevize amafaranga gaciro. Kibazo ni kakiboneka na kuyarondera masoko yandi basanga bitworoheye gusanga razimbye gose.
Kiretse amahinguriro yo mu gihugu cy'u Burundi muri iryo huriro hayanishwa haratumiwe n'amahinguriro eka n'amashyirahamwe yo mu karere. Sony Technical Services ni rimwe mu mashyirahamwe yo mu gihugu cya Kenya gitavye iryo huriro. Joshua Nyarunda yaserukiye iryo shyirahamwe rikora ivyo kubaka inyubako zitandukanye harimo n'ivy'amahinguriro yemeje ko iryo huriro rivisa kamaro kanini haba kuri iryo shyirahamwe eka mbere no ku gihugu cy'u Burundi.
Sasa tunakuja huku ile tupatane na wawekezaji na serikali zetu.
Joshua Nyarunda ati twaje ngaha kugira tubonane n'abanyamitahe batandukanye n'indongozi kugira tuvugane ingene twokubaka amazu n'amahinguriro atandukanye abanyamitahe b'Abarundi
Burundi baduhaye akazi tuzoca twubaka hanyuma dutanga akazi ku Barundi tuzoriha nikori ikigega cy'igihugu kibomboke mbere dufashe n'abanyeshuri b'Abarundi kwimenyereza kugira baronge ubumenyi batari bafise mu bijanye no kubaka inyubako zihambaye
na wapate yale wasioweza kuyapata bila sisi huko kwa ile mpango tunaita internship.
Mugihe hari hatumiwe amashirahamwe n'amahinguriro mu karere hakaba hari hamaze kwitaba make urongo y'urunani rw'amahinguriro mu Burundi yemeje ko abava mu karere bashobora gushika umwanya uwo ari wo wose narijya iryo huriro rifise ikiringo rizomara iminsi ine kuko ubutumire bw'abajikiye butevye kongorane y'amahinguriro ari mu Burundi zituma afata ikibanza cya nyuma mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Umuyobozi ajejwe iby'amahinguriro mu bushikiranganje bw'ubudandaje amahinguriro n'ingenzi yemeje ko hari ibiriko birakogwa kugira ico kibanza gihinduke. Abajije ku kibazo cy'amafaranga y'agaciro Desumas Habyarimana yasavye abayakenera kugira abaje kurangura kwimenyekanisha mbere bakaja hamwe kuko ngo akenerwa na byinshi mu gihugu
yabakeneye imaya y'agaciro kuja kurangura ivyo bakoresha hanze yuko baje hamwe bakandika hanyuma bakashobora kwegera kirya gisate gishobora kubafasha hanyuma rero bagaheza bakabatunganiriza kuko murazi yuko mera agaciro mu Burundi arondegwa na byinshi z'amahinguriro gusa arondegwa n'imiti arondegwa n'ibitoro n'ibindi byose nkenerwa mu gihugu kugira ngo ubuzima bwanyu bushobore kwiyongera.
Mu gihugu cy'u Burundi hari amahinguriro 60 azwi n'amategeko. Ayo mahinguriro agatanga intererano irenga ibice 9 ku mwaka ku rugero rw'umwimbo mu gihugu ico bita PIB. Ihangiro akaba ari uko mu mwaka wa 2025 ico gisata kizoshikana ibice 15 mu ntererano y'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Mwanzimana, rakenuye tuvi Bujumbura chedu kubitira hagati mu gihugu cy'u Burundi neza na neza mu ntara ya Ruyigi commune Butaganzwa ku ishuri shingiro rya Muriza aha bigica bakora ibikorwa bibayabaye kuva kuwa mbere mu kurindira ko bahagarika kazi kose ku munsi wa mbere w'indwi iza. Intandaro basaba ababijeje ko bokunguruza umwe mu bigisha bagiriza uburozi aho bamwagiriza ko bamaze kuroga bigisha bane bagenzi we abandi batandatu nabo ngo bakaba boba bari ku rutonde rw'abazobakurikira. Ibindi turabaza umumenyesha Kujugi Amerika mu Ruyigi Fidel d'Antoine Nsabimana.
Intandaro yo guhagarika ivyigwa ituruka ku bwoba bafise bwo kurogwa na mugenzi wabo yigisha kuri iryo shuri shingiro rya Muriza Nderagakura Pelagia. Bamwe mu yigisha bakora kuri iryo shuri baremeza ko Nderagakura Pelagia ari umurozi aho bavuga ko yamayagira abantu wahora amufasha guhisha ivyo akora
ngo jewe shaha ngo uhora nk'umuti wo kwiyeza ariko ayagira abandi yarahunze ahungira i Rwanda nico gituma ivyo nkora ubu biriko biramenyekana. Ati none ukora ibiki? Ati jewe nije nishe mu kantorogo Jamari Bahimana Space nijewe nishe mu kayufinari Ganda yitwa Ntakaruta Imana Beninye. Ati na mama Robert uwo muntu aciye amubaza ati mbe none abo bantu mupfiki ngo je mu bisanzwe ngo ndanka abanyabururi ngo ko papa ngo yavye bururi ngo baramwombonye
horugavye Beatrice umwigisha wa nyuma aherutse gupfa kuri iryo shuri yapfuye mu mpera z'ukwezi kwa gatatu nawe nyene yagirizwa Nderagakura Pelagi
niho yagishikiriza ku ishure ati uwo mukorege aza arabaza ivyanje arondera iki mu nyuma horugavye Beatrice arasubiye aragwara Pelagi yaciye ahaguruka mubwira ngo nimba aja kuraguza mu bapfumu ngo ahubwo ngo nagende yikuza amabuye amurimwo haheze nka Desomena cayitaba Imana.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya koko nimba bo kwemeza ko abo bapfuye batoba bazizwa karago ariko abo bigisha bo bavuga ko bapfuye bari baburiwe na nyene kubaroga
uwo Obedi intondoroko yiwe ko arayibonye bahuriye mu ibarabara bashwanye uwo Obedi yamukubise ikofi yamuteye umugere aca amubwira ati uranteye umugere tuzokorana aca arivuga amazina ababwira abantu ngaho mu isoko ati ntawe unkora mu gahanga ngo agenda atabonye inyisho. Beatrice Horugavye yamubwiye ati uratunze mugayo matungo yawe ntuzoyarya twaciye tubibona. Hari n'abakorege ngaha uwe Donasiano bavuze ni yari president wa Sejenga komite shingwashure harimo barashwanira ahantu mu kabare amukubita ikofe yamubwiye ati iryo kofe ntirizokwijana.
Usivye abo bapfuye ngo bariho n'urutonde rw'abandi batandatu bimirije gushikayo.
Izo ntonde zirahari hari uwitwa Ntakarutimana Donasiano hakaba uwitwa Kamaliza Mireye Nzeyimana Eliana Ntakarutimana Emerine Harerimana Polius Hakizimana Leonard abo bantu batandatu bose bari ku rutonde kandi kandi yiteze ko abo batazocana waka umwanya wose wose ashobora kuwakorerako kandi atakina kimwe bapfa
ubwo bwo bafise abigisha nibwo bwatumye ibikorwa bihungabana kuri iryo shuri kuko badashaka kubona canke guhura na Pelagie Nderagakura gutinya ko yo baroga ndayikeza Esther umuyobozi w'ishure shingiro rya Muriza aremeza ko ibikorwa byahungabanye kuri iryo shuri
baruzuye ubwoba bwinshi cyane bigatuma nakazi batagakora aho usanga kenshi batari mu ishure usanga bari mu byago byabo umuntu abegereye agasanga bariko bavugana ibijanye n'ubwo bwoba nyene bufatiye kukuntu batinya umwigisha Pelagie Nderagakura aho ariwe yagirizwa yuko yoba ari hejuru y'urupfu gw'umwe mu bakozi bahora bakoranga Beatrice Horgavye
uwo muyobozi arashica saba bigisha rongowe
jewe ndashobora gutahura ko kumbure kuba udatekanye mu mutima ari ntambami ariko kandi nkasura nkavuga nti ko turi mu mpera z'umwaka nibajye umutima amenyo naho bigoye bitange bace mu ishure kugira ngo rakumwaka wusoze kwa neza nimba ari cyo basaba babandanye bagisaba bari mu ishure
kugira ngo mahoro aboneke kuri iryo shuri abigisha ndetse n'abaregwa basaba ko Pelagie Nderagakura yoronderwa handi hanaja gukorera akava muri komine ya Butaganzwa kubijyanye n'iryo yimugwa risabwa gasigaye Berna arongoye intara y'Indero yari uyigagira ati
twebwe kujyanye nuko twomuhindura tukamukuraho nta burenganzira tubifitiye kuko haba hamaze kuba diploma nta z'amamitasiyo bikihari icyo dushoboye gusa nuko iyo ngorane ko tumaze kwimenya tuzobimenyesha umushikiranganji nawe tuzoheza amenye ingingo afata kuri uwo mwigisha yagirizwa ubwo burozi
Nderagakura Pelagie yagirizwa uburozi arahakana ibyo yagirizwa na bagenzi we akavuga ko ari urwango bamufitiye kubera atavuka muri iyo komine ya Butaganzwa ibutaganzwa mu ntara ya Ruyigi ni muse kubw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana imituna karanga biko birafasha kwiyungunganya impunzi z'abanyeshure b'abarundi bahungiye mu Rwanda biga kuri kaminuza y'Iruhengeri ni mu karere ka Musanze mugenzi wacu mu Rwanda Desire Hatungimana arabidusigurira
abanyeshuri 13 b'abarundi b'impunzi nibo biga mu ishuri kaminuza rya Ines Iruhengeri 78 muri bo bakaba bavuye mikambi ya Mahama abanyeshuri kugira ntibibagira karanga kabo barashinze umugwi ndangakaranga club gira ubuntu w'imvino z'ikirundi ingoma n'ivyese kugira bibafashe kwama hamwe mu vyiza no mu ngorane urongoye uwo mugwi aratumenyesha icatumye bashinga uwo mugwi
impamvu ya mbere nuko twaje kwiga tuvuye ahantu hatandukanye tuvuye abamwe bavuye Mahama abandi bavuye Butare abandi bavuye Kigali twifuza ko twogira ikintu kiduhuza tukaba hamwe tukaba ini tugafashanya mu bitandukanye ikindi cya kabintu twipfuje nk'abarundi kugumana akaranga n'imico kama y'abarundi ibyo rero bishoboka y'abantu bari hamwe ikindi twashatse kubana n'abandi abo dusanze muri kaminuza mbere ndetse n'inyuma ya kaminuza kugira ngo tumenye twiyintegre muri societe tubane neza n'abandi baze bavuge bati abarundi babize hano twabanye neza bazohore batwibuka bame batuvuga neza
umwe mu banyeshuri bagize club gira ubuntu amenyesha ko bamaze kumenyekana mu Rwanda aho basanzwe baherereye bigatuma bahakura udufaranga tubafasha mu buzima bwabo bwa misi yose
udufaranga turashaka turonka nko ku bintu byerekeye mariage ubugeni turonka amafaranga kandi amafaranga akaza agakora ibikorwa byo muri twebwe nyine barundi mu byerekeye gufashanya nk'iyo umunyeshuri yagwaye kubera ko ari ibikorwa umuntu ashobora gukora tugaterera umunyeshuri mugenzi wacu kugira ngo aronke imiti byihuse ikindi kintu naco muri cyo gihe muri crebe amafaranga naho tuyaronka aradufasha mu dukorwa dutandukanye kubera ko umuntu twebwe dusanzwe dukoze twama dukenera byinshi ariko muri crebe yo twarose dufaranga umuntu ashaka kuroha agapantaro korogati no kuvuga utwankenerwa twose turashaka turonka ku mafaranga twaciye
ivyo abo banyeshuri bakora ahimusanze abo babana mu kigo c'ishuri barabishima cyane bakavuga ko bamaze kongukira byinshi kuri bene wabo b'abarundi
ibikorwa bikorwa na crebe gira ubuntu bijyanye n'imico n'akaranga twebwe nk'abanyarwanda tubyungukiramo inyigisho zitandukanye nko mu makinamico badukinira haba harimo inyigisho zitwigisha twebwe nk'urubyiruko ndetse n'umuco muri rusange cyane cyane ko umuco wa kirundi ujya gusa neza n'uw'ikinyarwanda batuvugiriza ingoma hano mu Rwanda nubwo zivuzwa ariko si cyane nk'abanyeshuri biga hano b'igitsina gabo babyungukiyemo inyigisho kuko bihuje nabo barabigisha ubu ngubu ababishatse bose bazi kuvuza ingoma nta nubwo ari njye gusa nabashima turabishimiye rero muri rusange kuko twungukiyemo ubumenyi butandukanye batwigishije kubana neza n'abandi ubu ngubu turabishimiye mu kigo cyacu.
Abanyeshuri baracyafise ubukene bw'ibikoresho nk'ingoma z'ikirundi n'inyambaro z'abavyina nk'uko babimenyesha bakizera ko icyo kibazo kivuye mu nzira woteri ntambwe ikomeye. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunze igice cha kabiri cyo kiganiro cacu mu iwanyu mu ntara aho dushatse batahiriza abanyu iyo bariga nino. Ni ikiganiro wanyu mu ntara misi yose kwa gatatu turabaha kanya ko gutasha no kubahuza n'abanyu. Wa mbere duse ku murongo akaba ari Pierre Claver. Pierre Claver ikaze ku ijuga Amerika. Claver. Ego uduzi je ko neti ko turakumva neza uherereye hehe? Duza idripia klaver muhinga bw'ivyo mako ambara kwa takumva batakumva no kuvuga ko nabandi batari ko barakumva.
Merere ya muri Uganda mu ntara ya Mubende mu kigo cy'ya Gatsi.
Mhm. Aho muri Uganda havugwa maki?
Uganda bya havugwa ni cyo gutwara abantu, abana babisha babashamaje.
Mhm. Ugashaka gutasha gapia klaver? Kavere utwihanganire nti uduzi jwi ubundi ho nta na kimwe turiko turumva.
Nashaka gutaja.
Mhm.
Aho ando bose batuye mu ntara ya Bubanza.
Mhm.
Nashaka kugera barajyaka tarufite mene gihanga.
Mhm.
Nawo muri se gitewe sina bose ndabikurikiye mu kintu
cy'abantu. Mhm. Aho murakoze. Urakoze nawe ugira umunsi mwiza ngaho muri Uganda.
Awa
na umu mwako zengawa kujitano. Tuwase kandi na leo sekundi mrongo wa telefone. Leo sikaze kujugi Amerika na weo.
Niiwe.
Urakome leo.
Inda kome bengai Tanzania.
Uli Tanzania majahe leo.
Uli Mungandi Nyarugusu.
Havugwa makinga hu Nyarugusu.
Uli Mungandi na pwamaoro meza sani.
Yego ukabushaka gutasha abandi no musiga Leonce.
Aba nifuza gutasha inshuti n'abagenzi bari mu Burundi, abo bari muri Malawi n'abari muri Amerika.
Bose ukabipfuriza iki?
Kabipfuriza. Acha tano kubitiramo E360 yibwa.
Urakoze nawe tukwifurize umunsi mwiza.
Ana mu murakoze.
Mhm.
Dawa sawa.
Mhm.
Kaga mwiza.
Ugira umunsi mwiza.
Dawa sawa murakoze.
Sose kandi nundi ari ku murongo wa telefone kaze kuri Jurya Amerika.
Nashaka gusaba abashikanje barongo imacana.
Eh, urinde ukabuherereye he?
Ininduka Elias Mwabandi. Tanzania.
Uri muri Tanzania nawe Elias eduga ku jambo rero utashe.
Eh nashaka gutashe papa na mama bari imacana.
Mhm.
Nashaka gutashe abashikanje barongo imacana.
Mhm.
Bagomba gutashe. Aro mukugwaje ndaize Francois na Yoribel Shari babashoferi bakorera Bujumbura Matana undakorera mu Matana Rumonge.
Eh.
Ibagiye nabakozi ba radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane gose. Wewe uherereye neza na neza muri Tanzania.
Neza na neza merereye ikibondo.
Urakoze cyane ngaho ikibondo ugire umunsi mwiza. Hama abarundi bose n'amanyarwanda batwumva turakeneye ko muzamuragice umuterere. urakoze cyane gose. Mukanya kari imbere turahava duhana gahindukira ari kimbere yo gusezerana n'icuti bakunzi tuyatumiye mu biganiro byacu biri imbere. Muri byo harimo ikiganiro muri sanga mukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Igihe cy'isaha 12 turaza kwashekeza makuru avugwa mu Burundi. Igihe cy'isaha 1 n'igice naho aza kora makuru arambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika. Muranigwe yakoze Macdill ya Bero yegeranije Amadri hamwe na Diane na Hazwe twari kumwe kuri micro. Ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma twemi tuyifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu.
Njuti mwese mubandanya kudukwirikirana mu masegonda make isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku wa gatandatu.